VOA. Hii ni Radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vya radio mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Miliyoni z'anzu timwese turi kumwe kuri munsi wa kabiri itariki 31 y'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2017 muri kumwe na Frederic Nkundikije. Leta ya Republika ya Demokrasia ya Kongo uyu munsi yashikirije abatetsi Burundi abasore 184 bahora bafungiwe muri ico gihugu. N'ubugenzi wacu Evariste Nzikobanya nka yarishikiye kuri bibi Burundi uhana na Kongo, aho gikorwa cyo gushikiriza abasore cabereye. Evariste, muri Beneza.
Muri Beneza Frederic,
ico gikorwa cagenze gute? Abo basore bose, abo bantu bose 184 bamaze gushikirizwa abatetsi Burundi.
Ego Frederic Nkundikije huko bivuze bose abo basore uko ari 184 baje bazanywe ku musase wuno wa kabiri n'imodokari zitatu zo mu bwoko bw'amakamyo zibakuye mu mabohero atandukanye yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Baje rero baherekejwe na buramatari w'intara ya Kivu y'ubumanuko, ingabo za MONUSCO ziri kugarukana amahoro muri icyo gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hamwe na bamwe mu ndongozi za wa murwi ujejwe amahoro n'umutekano mu karere k'ibiyaga binini CIRGL. Ubu rero turi ko turavugana abo basore bariko barakirwa n'igipolisi umwe umwe, bakaba bashikirizwa rero handi hato abategetsi b'u Burundi, ubutegetsi bw'u Burundi leta nako yaserukiwe n'umushikiranganje w'ubutungane umupfasoni Emmanuel Laurentine Kanyana.
Bamaze gushikira mu minwe y'ubutegetsi bw'u Burundi barihe muri iki gihe? Baracari muri ico kibanza nyine?
Muri kino gihe baracari muri ico kibanza nyine, nta muntu n'umwe afite uburenganzira bwo kubegera. Bakoranirije hamwe gushika ubu ntituzi ico bahava babakoza. Bitekanijwe yuko rero umushikiranganji w'ubutungane bahejeje kwakira umwidondoro wabo mu gipolisi baca bashikiriza umushikiranganji w'ubutungane. Turarindiye kugira tubwire ico bahava babakoza.
Mwoba mwatoje mukamya icahindutse icari cyo kuko misi heze hari amakuru yari yatangajwe yavuga ko leta ya Kongo yanse kurungika abo basore. Byagenze gute? Icahindutse niki?
Uno munsi cyahindutse nk'uko Marcelin Chishambo arongoye intara ya Kivu y'umanuko yishuye kuri icyo kibazo. Yabajijwe n'abamenyeshamakuru, yavuze yuko abo bari bafunzwe aribo bonyine bisabiye yuko botahukanwa mu Burundi. Akaba yavuze yuko yabaye remise volontaire mu Gifaransa ata nguvu zagiye.
Igihe bafatwa bari mu micungararo ihe, bariko bakora iki? Hari ikintu bariko baragirizwa?
Egome umukuru w'intara ya Kivu y'ubumanuko yatubwiye ko abarundi bagizwa hanini n'abakiri bato. Hari haheze amezi arenga 18 bafatiwe mu butaka ku butaka bwa Kongo mu mice mu duce dutandukanye tw'intara ya Kivu y'ubumanuko. Akaba yabwiye abamenyeshamakuru kwa barundi bagiye barafatirwa rero mu mihinga itandukanye kuko ngo batari bafite ibaranga. Bashatse kumenya nimba imvugo imwishikirizwa na bamwe cyangwa n'abariya bavuga yuko iyo misore yari igiye kwinjira mu migwi igwana. Marcel Chishambo buramatari w'intara ya Kivu y'ubumanuko yishuye yuko abo barundi babajije bagenda barishura yuko bariko bararengana ngaho ku butaka bwa Kongo bagana igihugu cy'u Rwanda gusaba ubuhungiro.
Abo basore n'abo bantu bose bari bafashwe bashikirijwe uyu munsi boba begamiye imigambwe? Hari imigambwe bahurikiyemo? Hari ayandi mashyirahamwe bahurikiyemo?
Gushika ubu ntituramenya imigambwe baturukamo kuko nta n'umwe arabegera ngo babaze. Reka mbere no mu gipolisi ntibaratubwira inyishu babahaye ku bibazo baza barabaza umwe umwe. Hano kubwira Fredi ko gushika no mango kuri 182 abashika 100 aribo bonyine bo bariko baregereza kubazwa, no kuvuga hari ikigo kiza kurangira gitebye. Gushika ubu rero ikimaze kumenyekana nuko bava mu ntara zitandukanye z'igihugu.
Urakoze Evariste.
Murakoze namwe.
Mumuhari senared hari amakuru ariko atangazwa amakuru ya nyuma turonse nuko hariho abategetsi bamwe bamwe uyo muhari bashobora kuba bakuwe mu gihe hariho nabategetsi yo muri uyo muhari bari kwandika bavuga ko umurwi nshingwa bikorwa uyo muhari warenze kiringo cawo akaba rero bavuga ko muri iki gihe ivyo biro vyo murwi bitahari ariko urundi ruhande rwa senari desco tubivuga turi kumwe muri iki gihe n'umushya ntahe Frederic bambugi nyumvira akaba ari umukuru mugambwe Frodebu akaba yigeze kubona vice president wa Burundi akaba rero yashikije urwandiko ruvuga ko uyo muhari utari kurubahiriza amategeko kandi akaba biyamiriza ko ata uyo muhari usa nuriko ushaka kuguma ku butegetsi muri beneza mushya na Frederic bamvuga inyumvira
ndabumva
murakomeye
yego turaho
mutubwire mu muhari senared hoba hari indyane muri kiye
ndumva twebwe n'imigambwe twemera kwita ibiganiro yarusha twararavye turabingene turiko turarongorwa turagira aho duhagaze kubijanye n'ingene tubona ibiro si komite executive si komite nshingwa bikorwa n'ibiro bigizwe n'abantu bane batowe kuko nibo batowe itariki 2025 z'ukwezi kwa kane mwaka 2016 abo rero manda yabo yaheze itariki 2025 z'ukwezi kwa mbere umwaka 2017 kuko abo batwara nibo basabye mu ntango bati manda niba nigume aramezi 9 gusa buri amezi 9 yaheze ariko bo aho kumva ko bakwiye kubisa abandi akaza uburongozi bushasha batangiye kuvuga ko ngo atari byiza ko tugeza turatora ngo uburongozi kw'amezi 9 aheze kandi aribo bari barabizanye
ikintu mwibaza cyo bagituma bashaka kwigumiza kuri ubwo butegetsi n'ikihe
twebwe twabariye tuti uko bigenda kose twabahaye umwanya wo gutegura ubundi burongozi kuko itariki 2025 twari twahuye aho guca bakwakwanya ngo bashire ubundi burongozi bagumyeho ushaka icyo kibazo bagishyira ngo muri komisiyo iyo nayo urumva iyo kibazo ushaka kucanka ujyana muri komisiyo ariko twabona ko bari amayeri kugira ngo barigumizaho umwanya wambere kurengana
mushinga na Frederic bamvuga inyumvira ikintu mwibaza cyo bagituma bashaka kuguma ku butegetsi n'iki hariho imvo ziboneka
imvo ntazo nomenya mugabo urumva n'ibyo tubona jibo mvuga ibyo mbona n'amaso nuko baciye bagira inama zitabaho ngo ku ma Skype hanyuma mu nyuma baratwikirana ibikaratasi abo ku ma Skype bashyira hamwe bankunzi hamari yo gushika naho hagera igihe ngo bavuga ati ngo barihaye gushyira itariki 2028 z'ukwezi kwa kabiri abo ntaho byanditse kuko dukurikiza amategeko yanditse ntacyo babuze kugira ngo bashireho uburongozi bushasha
muri iki
gihe turabinegura kandi turavuga ko ingingo zose zizofatwa muri izo nzira twebwe tutazozemera kuko zifite agaciro niko twanditse tubivuga
muri iki gihe turiko turavugana mushya ntahe Frederic bamvuga inyumvira muri iki gihe turiko turavugana
ngiye kubibona bambwira bavuga bati barakuye mu fashion ya Alice
muri iki gihe turiko turavugana hariho ingingo yasohowe ari muhari senared ibakura muri uyo muhari mwebwe na
bakavuga ngo bambwiye ngo batamukuye ko aho dari cegera cy'umukuru w'ingenzi bavuga ko bakuye Frodebu bakibagira ko ntwara Frodebu ushira gufata Frodebu ukure mu mukuru wayo hanyuma ngo vuge ngo ntango Frodebu igumamwe kuko sindiyo ubwa mbere nka nkumo hagiye kuri kurugegera cy'umukuru w'igihugu ndi ubwa mbere na mbere n'umukuru wa Frodebu
turumva kwiyo ngingo basahoye mutayemera ikintu mugiye gukora niki
iki kandi ko gukora ni twebwe tudabivugana n'umugambi kuko urumva kije nizanye n'umugambi wanje mbari ruti tumaze kuvuga ariko bari igendene muri ko biragenda muri Sinared twebwe turafata ibintu n'ingo bazofata n'ingo kuri ti
urundi ruhande rw'umuhari Senared rurega cyane cyane abategetsi bo muri uyu muhari bagiye mu biganiro biherutse yarusha ko bari kwarondera ibiti ivyo birwa mu bivuga kwiki
ahani hahandi bavuga bati ubutuka nta gutorera no nibyo biti bari kuye hehe none ko bari ko baraganira no gutegeka by'ubujumbura za Helsinki ejo bundi aho umufasha w'umuhuza yari ngaha y'ubujumbura amaze kuvuga birya haraje ntumwaziwe niza kubona na sinarede mu mpisho bari kumwe n'abategetsi b'ubujumbura barongwe na Edward Nduwimana mu mpisho bari kumwe n'abantu bavuye Helsinki babafashe bizabiyo za sinarede gusa bari no baragira iki none barondera ibiti kumbe barondera ibiti nagira ngo ndabaremeshe ko umugambwe Frode Rugewe ndongoye ituriko turarondera ibiti turiko turarondera aha barundi bari buhurire baganira umuti muri munda bashikirize ikibazo cy'u Burundi abadufashe badufashe bacumvise kibananira tumenye ko cabananiye bagishobora tumenye ko bagishoboye iyo by'ibiti n'ibyabo iyo tuba turondera ibiti tuba twabirondeye kera kuva umwaka w'2005 gushika mu 2015 barabaza bambura inyumvire ngene nabayeho baransabye kujya mu biti narabankiye kuko mwe n'ibyo biti ari biti byatumara umutima narabankiye dushaka ibiti abarundi bavuge bati nibyo ti nabarundi badushizemo tugiye gukorera abarundi ariko mwe n'ibyo bagukoresha nk'umuja haje gushaka
Frederic bamvugiye umvira umukuru mugambwe Frodebu murakoze cyane gose ku kanyuma duhaye
nimukorego
ibihugu vya Afrika ibuseruko biriko birabira hamwe ingene uyu mwaka wohera byamaze guhuza uburyo bwo kuvuza abanyagihugu bavyo hakoreshejwe mutuelle hamwe n'ivyerekeye gutanga amafaranga imperekeza ahabwa umukozi yakukurutse bimwe bita securite sociale ni inkuru ya mugenzi wacu Claver niyo nkuru
East and Central Africa Social Security Association ishami rihuza inzego zo kuvuzanya no gutegekaniriza kazoza abakozi muri Afrika y'ubuseruko na Afrika yo hagati n'iryo ryatumwe n'abakuru b'ibihugu n'amareta kugira ngo rigire umugambi utomoye wo gufatira ko uwo mugambi uzotuma abakozi bava mu gihugu kimwe bakaja gukorera mu bindi bihugu bunguka haba mu ntererano batanga canke ingene gutegekanirizwa kazoza kuri bo byo bandaniriza mu bihugu bagiye gukoreramwo Frederic Ntimarubusa no murundi arongoye iryo shira hamwe
umuntu yarakoze nko mu Burundi akaja mu Rwanda akabandanya akora hama akagira yuko aja muri pension twifuza yuko ivyo bihugu bibiri bija hamwe kugira ngo uwo muntu azaronke pension kwiye nta nihagire ahatakaze ivyo rero twashaka ko biba mu bihugu byose byo muri aka karere cimi ngene u Burundi n'u Rwanda kuri ico kibazo ngene bagikora neza abanyarwanda bakuzi Burundi hamwe bagasubira Rwanda amafaranga yabo inesesi Burundi rayarungika abarundi bakuzi Rwanda hamwe bakaza gukuri Burundi RSSB Rwanda irayarungika tugashaka rero ko biba hagati ya Tanzania n'u Burundi hagati ya Tanzania na Kenya hagati ya Kenya na Zambia ya Uganda na South Sudan kugira ngo abantu boruhegwe kubera urabona ko ivyo akazi muri iki gihe bitoroshe umuntu aha karunse itegereje kumworoheza kugira ngo ashobore gukora atunganiwe
iyi ne ntombero niyo guhuriza hamwe ivyo kuvuzanya hakoreshejwe uburyo bworoshe bwa mituelle uwo yahoza twari kigega cyo gutekaniriza kazoza abakozi INSS mu Burundi avuga ko uko byari bimeze ugwariye mu kindi gihugu yirihira amahera yo kwivuza kandi mu gihugu ciwe asanzwe ari mwishira hamwe canke kigega cyo kuvuzanya
kuburyo umunywanyi wa mituelle ya fonction publique y'u Burundi aje gukorera muri Tanzania nk'akarorero agashobora kwivuza yerekanye ikarata ya mituelle ya fonction publique kigega kiraba amagara y'abantu ngaha muri Tanzania kigashobora kumuvuza haba kazorungika facture y'u Burundi n'u Tanzania aje gukora mu Burundi hamakagwarirayo agashobora nawe nyene kwivuza yerekanye ikarata ya NHIF yo muri Tanzania hama mituelle y'u Burundi kazoruka facture muri NHIF ivyo bintu n'ibintu biba mu bindi bihugu cyane cyane nk'iburaya muri Union Européenne dushaka ko no muri irejo ya East Africa Community biba ku neza y'abanyagihugu bacu
abakuru b'ibihugu baramaze kwerekana ko ubwo buryo ari nkenegwa kugira ngo akarere cyane cyane ka Afurika y'ubuseruko gatera imbere. Banasabye ko icyo gikorwa coja mu ngiro vuba. Ubu abahinga bo muri ico gisata bari mu nama yo gukuraho inzitizi zose zo kwibonekeza. Ijwi rya Amerika ryashatse kumenya aho uwo mugambi uzogira mu ngiro.
Hari inama iheruka kubera Nairobi kundwi heze, icyo kibazo cyaravuzwe kandi kiko kiratera imbere ku buryo nibaza ko nk'umwaka uza umwaka w'2018 tuzoba twashoboye gushika ku ntambwe iboneka ku buryo abanyagihugu n'ibihugu byose bashobora kuvuzwa atangorane ngo kubera barenganye imbibi. Ikibazo gisigaye mu abo bita abahinga niwe bari kubaragerageza gukuraho imitego kugira ngo icyo kibazo bitore inyishu byihuta.
Bitekanijwe ko hazotangwa raporo yaho ibintu bigeze mu nama y'abahinga abashikiranganji mu bisata bitandukanye izokurikirwa n'iy'abakuru b'ibihugu bya Afurika y'ubuseruko ikazoba mu mpera z'ukwezi kwa kabiri. Pierre Claver Niyonkuru yarusha ku bw'Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Claver. Tugaruke kuri ya nkuru yo mu hari Senarede haboneka ko hariho indyane muri iki gihe turi kumwe n'umushinga ntahe Anisette Niyonkuru akaba ari umutegetsi akomeye cyane rwose mu rwinshingwa bikorwa wo mu hari Senarede. Muri we neza mushinga ntahe Anisette Niyonkuru. Murakomeye?
Ego.
Mu majambo make mutubwire bifashe gute mu hari munani Senarede hari indyane zibonekeza muri iki gihe hariho ingingo muherije gusohora gukura abategetsi bamwe yamwe ariko abo bategetsi bavuga ko ataburenganzira mufite kuko ikiringo cabarongoye uyo murwi cha heze aho muhavuga kwiye.
Kuri iyo ngingo yafashwe ubwa mbere na mbere habanje kuba ukumvikana hagati yabagize urwego rukuru rwa Senarede giteka, ni ukuvuga abari mu rwego bita directoire. Ubwo rwego nirwo rufata ingingo zikomakomeye kuri bitatu bya gatanu by'abarugize. Ni ukuvuga yuko iyi ngingo yafashwe yuko kubandanya ikiringo umwanya mutoya gutegura amatora kuko bitashoboka. Urabona yuko abagize Senarede giteka bari mu bihugu byinshi bitandukanye, kugira ngo bakorane hakenera uburyo bwinshi, hakenera yuko turonka aho duhurira tukaronka n'ingene abadafise uburyo bukwiye bashobora gushika aho iyo nama yubera. Nuko rero tumaze kubona yuko bigoranye gatoya, twaciye dusaba abagize ubwo rwego rwa directoire yuko umwe yovuga icyo bivuze ko
hari abantu benshi mushya ntahe Aliseta. Hari abantu benshi muri iki gihe bibaza ingene umuhari Senarede uhakanye ikiringo cya gatatu cy'umukuru w'igihugu muri iki gihe naho ukaba udashaka kubahiriza ibiringo wahawe. Amuvuga ko ikakanye gatoya cyane rwose twababuze akanye karatujana.
Iyo ni ingorane yabaye njoya cyane ijanye nuko abagize urwego Senarede basanzaye kugira ngo bashobore gukoranira hamwe nabivuze mu kanya. Ubwo nta mategeko twarenze kuko iyo abagize umuhari bo nyine bakoranye bakumvikana yuko bazogira iyo nama umunsi n'uyu n'ikiringo ntabanduka kitazorenga. Iyo rero bakoranye bakabyumvikana hakavamo umwe cyangwa babiri gusa batabyumvise bakaca bivumbura aho je nibaza yuko atangurana ibihari. Iyo mubonye abantu bashika ibice 77 kwijana barenga abantu barenga ibice 77 kwijana bavuze bati twebwe turemeye yuko tutunguruje ikiringo umwanya mutoya wo gutegura amatora, nibaza yuko mu mihari yose muzi yo ku isi iyo barinze bakorana bakabyemeza yuko iyo ngingo aba ingingo iciye mu kuri.
Murakoze mushenahe Anisette Niyonkuru. Tuzobatera kamo muduhe inkuru zirambuye cyane rwose ku byerekeye indyane tubona mu muhari eka mu runani Senarede. Murakoze cyane rwose.
Murakoze.
tubibutse inshuti mwese ko murabandanya kumviriza iradio ijwi y'Amerika. Uhoza ari president wa Leta Zunze Amerika Barack Obama agitanguza umugambi uzwi ku izina yari mu 2014 yarafise intumbero yo kubona ukuntu urwaruka mu migabane itandukanye ya Afrika rwikemurira ibibazo binyuranye. Uyu mugambi yari rero mu majambo make no kuvuga ko ari Young African Leaders Initiative. Mu Burundi mu Rwanda urwaruka rwagiye mu mahugurwa ya yari hanyuma rwatahuka kugira ngo rushire mu ngiro bimwe mu byo basumiye buri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uyu munsi rero mugenzi wacu Jeremy Kankusi yaganiriye n'umwe muri urwo rwaruka eka Ange Manishimwe yatangwe rero asobanura gahunda ya yari icyo tubatega amatwi.
Iriya programme yari ni programme je nagiyemo mu mwaka wa 2015 aho nagiye guhugurwa mu bijyanye na politiki n'imiyoborere muri kaminuza ya California, University of California Berkeley. Ndangije ngira n'amahirwe yo guharanya kwa Perezida Obama Washington DC turaganira. Ni gahunda rero mu by'ukuri nabonye nziza cyane ituma urubyiruko rwa Afurika rugira ubumenyi bwisumbuyeho, kubera ko ruragenda rukagana n'urubyiruko rw'Abanyamerika, noneho hakaba noneho guhuza ubumenyi ndetse no kuganira. Haba mbona yari programme yubatse ubushobozi bw'urubyiruko rwa Afurika, natwe ahangaha turi ngira ngo nacyo kigano tugiye gukora, aho noneho tubereka ibyo turimo tugenda dukora nyuma y'uko tuvuye muri abo mahugurwa, aho turi kugenda duteza imbere aho dutuye ndetse turakora n'imishinga minini ku bufatanye bwa Leta Zunze za Amerika ndetse n'u Rwanda na Afurika muri rusange.
Ibyo mwibandaho cyane cyane mu guhugura urubyiruko ni ibiki?
Icyo twibanda iyo turi guhugura urubyiruko, ikintu cya mbere ni ukubereka yuko urubyiruko ari imbaraga z'umugabane wa Afurika zigomba kubaka, bakabanza bakiyumvamo icyizere, bakumva ko bakomeye, kandi bakumva yuko umugabane wa Afurika uzatezwa imbere n'imbaraga z'urubyiruko n'ayo maboko mahire y'urubyiruko ruri muri Afurika. Ikindi cya kabiri tubigisha n'uko bakora umushinga. Ni gute iyo umuntu ashaka kugira ngo ategure umushinga ahera kuki? Kuko mu by'ukuri urubyiruko rwinshi rufite ibitekerezo by'imishinga, ariko ugasanga bahora bavuga ngo ntabwo bafite igishoro. Icyo rero tubereka n'uko igishoro cya mbere ni ubumenyi, kuko amafaranga agiye ari hirya no hino, ariko ufite ubumenyi ubasha kugenda ukemeza ufite amafaranga akaguha amafaranga. Ibyo tukabibigisha, tukanabigisha nanone n'ukuntu umuntu agomba kubana neza n'ibidukikije, kubera ko murabona ko isi yugarijwe n'ikintu cy'imihindagurikire y'ibihe. Niyo mpamvu rero muri porogaramu tuba dufite ya entrepreneurial leadership, bijyamo na gahunda yo kugira ngo urubyiruko rwigishe uko rugomba kurwanya imihindagurikire y'ibihe, imihindagurikire y'ikirere, kugira ngo mu by'ukuri dukomeze kuba mu isi buri muntu wese afite ubuzima bwiza, buri muntu wese akora business, ariko mu by'ukuri n'ibindi binyabuzima bigira ubuzima bwiza, kugira ngo nawe abashe kubaho kandi abashe no guteza imbere igihugu cye ndetse nawe ubwe.
Ubwo ndumva iyo muvuga kubasha kubana neza n'ibidukikije, cyane cyane murabwira nk'abari mu turere tw'ibyaro, abo mu cyaro mubahugura gute ibi binyabuzima, ibi bidukikije mubabwiriza gukora iki kugira ngo babibungabunge?
Ikintu cya mbere tubwira abo mu cyaro ni ukubabwira yuko umutungo kamere ari ikintu cy'ingenzi. Iyo ndi kuvuga umutungo kamere mba ndi kuvuga amazi, ndavuga ubutaka, ndavuga amashyamba tugiye dufite hano muri Afurika. Nababwira nti kugira ngo tuzagire ikintu tugeraho na za business na ya mishinga navugaga izagerweho, ni uko tuzakomeza kubibungabunga. Rero gahunda dufite yo guhugura abantu bo mu cyaro, tugenda tujya mu cyaro noneho tukagenda tugahura nko ku murenge cyangwa tugahura ku karere, tukabwira urubyiruko akamaro ko kwihangira imirimo, kubera ko ikintu gikomeye gihangayikishije Afurika n'isi muri rusange ni uko urubyiruko rwinshi rudafite icyo rukora. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari uko bagakwiye kuba babura icyo bakora, ahubwo ni uko abantu benshi bajya nko ku mashuri ndetse n'abataragiye ku mashuri bakajya birirwa bisuzugura bavuga ngo nyine ngo nta kazi bafite. Rero tubabwira yuko akazi kose gafite icyo kavuze. Twavuga tuti niba ufite impano, iyo impano yawe uyizamure. Niba uhinga, ahubwo noneho uhinga bigezweho ukoresha ifumbire y'imborera, noneho ndetse unabashe no kwinjiza imibare ijyanye n'ibyo ugenda usarura. Urubyiruko rwo mu cyaro nicyo tubabwira, kandi mu by'ukuri urubyiruko rwo mu cyaro rumaze kubyumva. Hano mu Rwanda dufite n'amaradiyo agenda akora mu cyaro, Radio Salusi, hari n'andi maradiyo ya RDA, aho hose tugenda tutanga ubutumwa tubwira abantu bavuga ngo harageze aho urubyiruko rugomba kwigira rukagira icyo rukora, ndetse rukanafasha n'imiryango rwagiye rusiga iwabo ku bagiye ku mashuri, ariko n'ababana n'ababyeyi cyangwa n'abatabafite bagakomeza kugira impinduka nziza baza n'aho batuye, kugira ngo biteze imbere, bateze imbere n'igihugu, kugira ngo Afurika ye gukomeza kuzajya igenda yenda ishaka inkunga, ahubwo umutungo kamere wacu tubare dukoresha kwiteza imbere.
Anje iyo ugiye mu giturage cyangwa se nahandi nko kureba abo mwigishije ibyo bagezeho usanga bageze kwihentera.
Murakoze kuri icyo kibazo, numva nanatewe n'ishema no gusubiza icyo kibazo. Kubera ko mu by'ukuri nanjye ntuye mu cyaro, ntuye mu karere ka Nyamagabe no tuvugana niho ndi rwose niho mbana n'abaturage mu buzima bwa buri munsi. Rero ikintu maze kubona abantu bamaze kugeraho ni uko twagiye twibanda cyane cyane ku makoperative, amakoperative y'urubyiruko aba ari kugenda yubaka. Twagiye tubabwira ikintu kijyanye no kwihangira imirimo, tukababwira yuko umurimo uhangwa n'umuntu wese muzima utekereza. Rero mu byo bamaze kugeraho, ikintu cya mbere ni uko usanga bamwe ishoramari bari bafite byaragiye byiyongera, aho usanga abantu baza batubwira ati rwose igihe buriya mutaratubwira ariko bagatuzi yuko nyine koperative kuyibamo ari komite nyobozi ya koperative igomba gukora yonyine, umunyamuryango akumva ko nta kintu yakora. Ariko ubu narabwenzi, buri muntu wese agomba no kugira igisha azana innovation, buri muntu wese ahubwo agomba kuba ahubwo afite imishinga agahuza koperative n'abantu baziranye. Ariko ubu ngubu abari mu makoperative ntabwo bagira n'uwo bahanze amaso kuvuga ngo yanyobozi bakizeho, ahubwo nabo barimo baragenda bakora bakagira imishinga bakiza mu makoperative. Ubwo rero ingingo nyuma y'amakoperative twagiye duhugura yagiye yiyongera, kandi mu by'ukuri ntabwo ari amafaranga twabahaye, icyo twabahaye ni ubumenyi. Ubumenyi tumaze kubaha nabo babuha agaciro batangira kugenda babukoresha, nibona amafaranga agenda kandi twize ku bumenyi.
None Ange, so kubaca intege mu byo mugeze mumaze kugeraho, ibyo umaze kutubwira ni byinshi, ariko kandi nk'uko babivuga intera cyari ndende n'ugukomeza mukabishyiramo ingufu ibyo bikorwa mukora. Ariko rero perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump hari impinduka arimo gushyira ku byo mugenzi we Barack Obama asimbuye yari yatangije. Urabona ute igihe perezida Donald Trump yahindura cyangwa se agahagarika gahunda yari, wowe wagize amahirwe yo kurikira wabifata ute?
Uko mbibona ndetse nanakomeje no kubibwira na bagenzi banjye tuba turi kumwe mu gikorwa cyo guhugura, nuko tubona ko perezida Barack Obama yakoze ibikorwa bikomeye. None ikintu twamaze kubaka kwiyubakamo nk'abanyarwanda nk'abantu batuye Afurika ni ikintu cyo gushishikariza abantu kwigira. Ni nayo mpamvu yewe niba muri interview ndimo ngira ngo njye muri gahunda barambaye sese muri Amerika ugiye gukora iki, navuze icyo niyo kwa muri Amerika ni ugusangira n'abandi ubumenyi, kubera ko twebwe abanyafurika hari ibyo tuzi n'abanyamerika hari ibyo bazi. Icyo rero tuba turi gukora ni ugusangira bwa bumenyi dufite kugira ngo twebwe abanyafurika twigishe abanyamerika, ariko n'abanyamerika nabo batwigishe, none rero muri bwa bufatanye bw'amareta none tubaje kugira ikintu tugeraho. Rero icyo nasubiza kuri icyo kibazo ni uko igihe perezida Donald Trump yaramuka hindi iyo gahunda, n'ubundi abanyafurika twamaze kwitegura tuvuga yuko n'ubundi tugomba gukora cyane, ndetse twebwe twamaze kugira ubumenyi tugakomeza kugenda twigisha urubyiruko bagenzi bacu nabo bakagenda bagira ubumenyi kugira ngo babashe kwihangira imirimo, ndetse nkabashe no gushimangirwa icyo nakita kwihaza mu biribwa, abantu bagira umutekano mu biribwa. Ahubwo noneho hazaba igihe ahubwo Amerika nayo ishobora kuba yavuga ati abanyafurika reka yenda tugire have interest, kuko natwe turi kuvuga ahubwo hagakwiye kuba ahubwo na fellowship iba muri Afurika abanyamerika bakayizamo. Noneho twebwe kubera ko isi twese itureba responsible ku isi twese, noneho tugakomeza kugenda dutera imbere. Rero icyo navuga cyo ntabwo mu by'ukuri dutera impungenge, ubumenyi twahawe tubona buhagije, ahubwo tugakomeza kugenda twigisha bagenzi bacu, kandi mu by'ukuri aho dushaka kugera ni uko abantu bihaza mu biribwa.
Reka noneho tujye ku murongo wa telefone twakire na bamwe bakunzi b'Ijwi rya Amerika bifuza kubaza. Turahera kuri Jean Bosco. Uranyumva Jean Bosco?
Ndakumva.
Urahagana hehe?
Ndi Ngozi muri komine Busiga. Iyo gahunda mu bijyanye na ibyo yari arashikiriza uwo mutumire sinzi nimba atashatse kugira mvumbure baze baraduprofita twebwe abanyafurika, kuko bene abantu biri mu bihe bihugu biteye imbere bo baba babyiza kugira ngo badukolonize indirekitema bivanye n'uko baba babona ubutunzi buba burimo, ubona yuko umenga barashobora kubifatira.
Ngo reka nze muhe umwanya agusubize mu kanya, ariko tumaze kwakira na Ingabire. Ingabire uranyumva?
Ego ndakutumva.
Wowe urahagana hehe?
Ingabire ndi Gikondo.
Uri mu Rwanda wowe?
Ndi Gikondo
Kigali. Wowe ikibazo cyawe cyangwa igitekerezo?
Nshuti mwese mwaduteze amatwi muri aka kanya turabashimiye cyane rwose turashimiye kandi na engineer yadufashe mu nyabwo ivyuma turashimiye na Innocent Kimenyi yadufashije kwigiranya ikiganiro mugire amahoro n'umugoroba mwiza mwese.